iyi mwumviriza nijwi rya Amerika. Mwiriwe nchuti mwese muduteze amatwi kuri mikro muri kumwe na Aloyz Bigirimana kazi mu biganiro byacu kuri radio inchuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu no kwijwi rya Amerika kuri FM 104 bice bitatu I Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 bice 9 no kuri FM 95 bice 2 hano I Washington DC ndabaramukije ndabahaye ikazi mwese mu biganiro byacu byo muri kano kanya
kwigerekezo ya 2025 kwezi kwa kane mwaka wa 2015 niho mu mugambi CDD nari ndongo icyo gihe bafata ingingo yuko umukandida wacu azoharanira icyo cy'umukuru w'igihugu ari nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza.
Ubundi muri demokarasi uko bimeze abanyagihugu baramutse bajya mu ibarabara bagasohora ibyumviro byabo, muri demokarasi intwaro ihari iraheza ikabumviriza ibibona ko icyo kibazo gikomeye.
Abo wa mbere ni Pascal Nyabenda, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Undi ni Pacifique Ninahazwe, ari mu batunganije imyerekano muri 2015 ni mu gihe kuri wa 2026 habaye imyaka ibiri irumanye habaye mu gisagara cha Bujumbura imyerekano yo kwiyamiriza kwitoza ubugira gatatu kwa Petero Nkurunziza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Turabwira n'inkuru yigenwa y'intumwa idasanzwe shashe ya ONU mu Burundi. Ugume ku maradiyo yanyu. Radio Ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi yemeye icyifuzo cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyo kugena Michel Kafando ngo abe umuhanuzi wiwe mushasha adasanzwe mu Burundi. Alain Diomede Nzeyimana, icegera cy'umuvugizi wa Perezida Nkurunziza, avuga ko ibiro vya Perezida vyaronse urwete rw'umunyamabanga wa ONU Rugena Michel Kafando yahoze arongoye leta mfatakibanza ya Burkina Faso ngo asubirire Jamal Benomare mu gutorera umuti uruhagarara mu Burundi. Ariko Nzeyimana hamenyesha ko leta itararonka neza na neza urwete nyezina rwemeza iryo genywa, ariko ko yatanze uburenganzira kwigenwa rya Michel Kafando. Yagize ati leta ntishobora kwankigenwa gy'uwo muntu, n'inzobere mu bya kidiplomasiya n'imigenderanire mpuzamakungu, twizeye ko azokora igikorwa ciwe neza. Tassien Sibomana, umwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, avuga ko yakiriye neza igenwa rya Kafando kuba intumwa idasanzwe ya ONU. Abandanya avuga ko kubona abanyagihugu ba Burkina Faso baramwizeye ngo arongore leta mfatakibanza inyuma yaho Perezida Blaise Compaoré ahungiye igihugu vyerekana ko ari umwizigirwa. Ariko avuga ko afise amakenga ko nawe azohura n'ingorane z'uwagiye kuzosubirira mu gihe leta y'u Burundi itigera yemera umudiplomate ashira habona amabi akorerwa mu Burundi. Kafando azobasubiriye umunyamaroke Jamal Benomare yamye iyamirizwa na leta y'u Burundi yagirijwe gutanga amaraporo ahengamye ku Burundi. Radio Ijwi rya Amerika, imyaka ibiri irarumanye kuri rino genekerezo rya 2026 ukwezi kwa kane umwaka wa 2017 habaye mu gisagara cha Bujumbura imyirekano yo kwiyamiriza ukwitoza ubugira gatatu kwa Perezida Nkurunziza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Mu kiganiro Pacifique Ninahazwe ari mu batunganije iyo myirekano yagiranye na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, yamubwiye ko naho batorohewe muri ino myaka ibiri heze batarota bacira hagati urugamba batanguye bita urwo gukingira amasezerano ya Arusha.
Igihe itariki 25 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2015 umugambwe CNDD-FDD wubahutse gutanga Petero Nkurunziza nk'umukandida wayo mu matora yakurikira, natwe nk'uko twari twabivuze bukenye twagiye mu ibarabara abanyagihugu b'amoko yose, bo madini yose, bo mu ntara zose, n'imigambwe yose harimo n'abasendi b'FCD, abo bose baraheza bitaba akamo twari twabateye.
Pacifique nirahaje inyuma y'imyaka ibiri byo byose bibaye abarenga ibihumbi bibiri barapfuye kandi haguriyemo gwaruka amaradi araturigwa abagera ku bihumbi 500 ubunye ishami ryawo ni gita impunzi gemeza ko aribo batayiza abo bakomoka nti muhava mugira ati turicuza ico twabikoreye
bitezo bikomeye cyane mu mbadije ibyahigize bikaba nibaza ko byerekanye cyane cyane inkuru nziza iwari biri kuri imyaka 10 yari yaheze twese tumufata nk'umuhuza wacu twaramwubaha yarashobora kubeshya aho bose ubundi muri demokarasi uko bimeze abanyagihugu baramutse bajya mu ibarabara bagasohora ibyumviro byabo muri demokarasi intwaro ihari iraheza ikabumviriza ibibona ko icyo kibazo gikomeye mbega buriya ibyari kuba byiza nuko twari kurekaga ahonyera ibyiza shingiro akabandanya yonona iby'igihugu uko yishakiye mbega twari tukwiye kumureka kanke inzira twafashe niyo yari ibereye ku bwanze birabaje kubona ibintu byageze aho bigeze muri kino gihe kubona atibwe idashobora gutahura ijambo abanyagihugu bavuze ariko kandi birahambaye ko abanyagihugu ahariho hose biha iteka niko amaraso yarasesetse niko amagogwa n'ubuturacyayi yarimwo ariko hari ikintu camaze gupfa mu Barundi nta muntu n'umwe azigera asubira gusubiza mu buja Abarundi uburenganzira bwo kuduvuga ibyo twiyumvira nta n'umwe ari hazo kugira ashobora kubitwaka ahubwo murundi bizibyo bira byose ikiringo cyo kizohera amasaha y'ibazohera ibi bintu ariko arakora bizomuhera nabi cyane hanyuma dutere dushikaho tugiye kubaka igihugu cy'iteka
hari n'uwo hava yibaza ati bigiye kudindira cyane rwose urukiza rw'ico gihugu mu rubona hehe nk'abahamagariye abantu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza
Mandela wunyine murazi ko yamaze imyaka 27 mu munyororo hari benshi bari barahu igihugu harabishwe ariko murabona ko Afrika y'epfo yatinze ikaba igihugu abanyagihugu bose bafise uburenganzira ntihagire umwidegembe kugira ngo abanyagihugu batinde baronke umwidegembe wabo birabasaba ikiguzi kitari gito ariko hari intambwe abantu bacako umuntu acako atanumwe abadusubira kubisubiza inyuma iyo abanyagihugu bamaze guhaguruka cyangwa muri ibyo duciyemo ni ikihe ni ukubona ko abahutu n'abatutsi bibagirwa amoko yabo bakaja hamwe bakagwanira ikintu kimwe buriya iyo ni intambwe ikomeye naho ikiguzi turiko turacyako nacyo kigoye cyane
mugaca mubwira iki abo mwasangira urugamba n'abateretswe urugamba rwanyu
abo dusangira urugamba ni kwabwira yuko batocika intege igikorwa turimo twatangwe cyutwo kitoroshye mugabo kandi iteka ryacu naryo rifite ikiguzi kinini nicyo gituma n'ubu ndabasaba ko abahagurutse babandanya badacika intege ku rundi ruhande nabo nyine nibaze dufatanye urugamba rumwe dukize igihugu twubake igihugu abana bacu bose bazibamwe bubahirijwe bafite ijambo bafite icyo bavuga kandi kazoza kabo kariko karategurwa ibyo tuzobikora dufite igihugu gifishe uburenganzira bw'umwe wese gifite amategeko yigenderako gifishe icyo cyubaha bihohonye tuzaba dufite akazoza twese yaba twebwe yaba abiswa twari kumana nk'umuzinzi
tukivuga kuri inkuru nyene umukuru w'umugambwe CNDD FDD muri ico gihe akaba n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi muri iki gihe Pascal Nyabenda aratubwira ukuntu abona ivyashitse muri ico gihe n'icokorwa muri iki gihe kugira u Burundi bwogorore
igerekezo rya 25 kwezi kwa kane mwaka wa 2015 niho mu mugambi CNDD nari ndongoye icyo gihe bafata ingingo yuko umukandida wacu azoharanira igice cy'umukuru w'igihugu ari nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza ko mu mbadige rero muti mbega kuri iyo ngingo mwafashe hari icyo muyivuga ko iyo kuba mwatanze uwo mukandida nagira ngo kandi reho ho mbanze nkeze nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza kubwira n'ubukerebutsi bwiwe kuko nyine muri ino myaka ibiri yabyifashemo naho nyine hari ibihugu byaduhaye umugongo reka dufatire ibihano nkuko rero mwabivuze dufashe ingingo yo gutanga umukandida Petero Nkurunziza yitoje ku giti cy'umugambi CNDD w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu haciye haba imigomuko ku itariki 26 nagira rero ndababwire yuko twaba twashinga umukandida Petero Nkurunziza cyangwa twaba twari gushinga uwundi mukandida umwuko mwabonye yabaye ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane mwaka 2015 yari kuba kujya nyene mwabonye abayi kuko ntibari ko bagwanya umukandida bari ko bagwanya umugambwe wose umugambwe CNDD-FDD
mwe
ari ntumbero nuko
mwoba mufise ibimenyetso byerekana ibyo bintu mushikirije
yego turafise ibimenyetso kuko nagenda kubwire yuko imbere yuko n'amatora aba imbere yuko n'amatora aba ibyo byaravugwa yuko bashaka ko ubutegetsi bwose bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD buhava bwose burundu ibyo byaravugwa abari mu miryango ikavuga hamwe na leta barabivuga ni ukuvuga rero ko kuba twarashizeho umukandida Pierre Nkurunziza yabaye impimbarutso gusa yo kugira ngo baronke icyitwara kugira ngo igihumuko ibe ariko nababwiye yuko uwo twari kuza nawe akomoka mu mugambwe CNDD-FDD igihumuko yari kuba kuko ntibaronde umuntu baronde ubutegetsi bwose
amakuru batangaza cyane cyane abatavuga rumwe na leta avuga ko biyamirije cyane cyane ikiringo cya gatatu ntimuyemera
yemera kubera ko ikanta yemera nuko inzira zose zerekana yuko umukandida w'umugambwe CNDD-FDD Pierre Nkurunziza yari akwije ibisabwa n'amategeko zarakurikijwe ariko naho zakurikizwa ntibazemera ntibazitaho ntibari bazimizwe kuko nkuko nakubwiye intumbero ntiyari iyo intumbero yari iyo kuvuga ntibeyire ubutegetsi bwose noneho ni nabyo ubona nuno munsi ega kujya gufata no igihugu kujya gufata igihano Burundi ni kugira ngo bananize intwaro y'umugambwe CNDD-FDD hanyuma noneho abene igihugu bayimure hanyuma tuveko
gusenyura ubutegetsi imigomoko ibihano ivyo vyose bisa n'ibintu ataco vyashitse ko ariko ikigaragaza nuko mu Burundi uarundi bakenye eka ukene n'ibwinshi eka n'umutekano urumva abantu bapfuye hirya no hino ibiganiro ntibisa n'ibiko biratera imbere ikintu ku bwanyu co tuma abarundi muri iki gihe gushika no mu Burundi wo kumutumba yumva ko afite amahoro tikeka ko hari umuntu ashaka kumuganagura canke eka umutekano we wifashe neza ikintu co tuma Burundi bwogora muri iki gihe inzira nyayo ni hiye
nibaza ko ikiringo turiko turacamwo nk'abarundi nibaza ko hari n'ibindi bihugu byinshi ku isi byaciye muri ino bihe tuge turiko turacamwo ni kuvuga ko ikiringo turiko turacamwo nivuga nk'ikiringo co kudukebura nk'abarundi kugira ngo tumenye yuko tutakezwa kwama tuzeye bize aha no kugira neza yuko ibikorwa bikuru bikuru igihugu kiba gikeneye nk'ibi byo guhemba abakozi n'ibindi bikorwa bitandukanye uno munsi biriko birakorwa ukuri kwamye bivanye n'uburyo turonka hano mu gihugu nyine kuvuga rero kuba hari abatwugariye bo bahora baduhaye imfashanyo bakugara byaduhaye kwikebuka kuraba noneho mbega nk'abarundi dushoboye iki twebwe nyine kuvuga rero nagenda kubwire ko ibi ni iby'umwanya muto nimba mvuguti abarundi barakenye ibi ni iby'umwanya muto ejo twarabonye neza ko tugeza gukora kugira ngo natwe duteye imbere nk'uko ibindi bihugu byateye imbere ubushinwa n'ahandi uno munsi ibihugu bikomeye kubera ko byavuye hasi abene gihugu bo mu gihugu bakava hasi bagakora bakarondera uburyo bwose batsimbura kugira ngo bashobore mu ruhande runini rubaho kwibako ibyo rero turimo uno munsi nibyo bigitangura birababaza birafata akanya ariko ndakubwiye yuko Burundi ejo cyangwa hirya y'ejo buzohaguruka amakungu agatangara
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro vyacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri KHz 15,300 KHz 15,675 na KHz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri KHz 15,180 na KHz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri KHz 15,460 na KHz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
guri mu maki kudakoma.
Yo imitsi yose nkaya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizo. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino. Ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunze ikiganiro Ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamiranira ku ijwi rya Amerika. Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki? Neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo. Tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba.
Ntorere kazoza.
Abatumire turi kumwe rero ni batatu, reka mbere iwafu bwanje widondore.
Nitwa Mpabona Jacqueline nkaba ndu mukuru w'umutumba Kabondo.
Mukuru w'umutumba Kabondo ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Nitwa Ndiwe n'umuryango Yohana nkaba ndongoye ishyirahamwe Mpareke muri ikomeye Nyanzarake.
Murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze kumbi kaze.
Ubundi turi kumwe.
Nitwa Nibogora Rene nkaba ndi mboneza muri mukenyezi menye Nyanzarake.
Abo n'abatumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro Jerome Nenzima nongere ndabaha ikaze muri Ntorere kazoza. Umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Mereye ku mukuru mutumba Kabondo ukivuga gute muri rusangi?
Muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererego. Kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino arivyo vyiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda.
Umukenyezi ariko ivyo ni wabikora?
Umukenyezi arabikora neza cyane.
Reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo. Mwibwe nk'abagabo muri kumara byitegereza mubivuga gute?
Twebwe tubivuga ko turabisigira tubona ko arivyo kuko nk'imwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi. Iyo rero turiko turakora ivyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twa matuza hano no kuvuga iyo turiko turakora ivyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo. Niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo. Iyo babonye ngo abakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka. Abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye.
Ariko bakenyezi uvuze muri mipareke simperekeze.
Simperekeze namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hariho abakenyezi barongoye amazone abandi ari abanditsi bitereye ko bamwe ari n'ababiki mu ishyirahamwe wacu. Urumva rero abo iminsi yose ku mirimo twama turi kumwe.
Abakenyezi bafite uruhara ruboneka mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mufite ibyemezo bihe mwebwe?
Twe turafise ibyemezo byinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habayo amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamo n'intambara. Rero kenshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba. Rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hamwe amahoro.
Murabikora gose ibihe murabizi byo mwokwerekana mumaze gukora?
Ego maturafisi vizyo tukereka na tumaze gukora abantu bagasangira kane no mu manama hose turiko turabere kujibona abantu bizana ati dushaka gusangira tugabure kuko kuburi wenyene utwaye itongo wenyene ntibiguha amahoro.
Uturorero tw'abakenyezi baba baraserutse muri icyo gikorwa tukabibona neza.
Uturero tw'abakenyezi baba baraserutse muri icyo gikorwa mukabibona neza. Akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya hariho jewe nyene ndiko ndavuga Mpabona Jacqueline umukuru w'umutumba wo mu Kabondo. Ibitwemeza rero yuko icyo gikorwa tubikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye baba bakenyezi. Hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Lioza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ibyo natwe biraturemesha kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura matati y'amatongo
nyabamaze gutatura matata gatorega umuti bakabishyira
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongere imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye no bakavuga ati mbega baba bakenyezi bimboneze no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi nitwemera ni mubaza ni bajya bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntahe biriho n'ubu naho mwa dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura matati y'amatongo
igikoresho wa kenyezi mu gutatura matati y'amatongo wavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
namba ni twabaze bangamiye kikuba cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwisira hamwe ntacombona abo bakenyezi nuko bwa barigishijwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icyo amahoro avuga cyankamaze ikindi naco gikomeye mu bizanye n'abakenyezi ni kuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyankamatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo barifuza cyose
ntabwo babangamira kuko ibyo babangamiye byoba ari byo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bijyanye n'iby'amahoro yewe aho ngeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura matati ntangurane mbona baragira
ati nta ntambamye zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona na
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intamba turafise nk'ahinyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba hisha aricyo gituma amatati y'amatungo inyanzara kebyaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atarayabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri kuko yari yarimuguri yabona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko itari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe imyanyuro kuko harimo abo bantu niyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yariguze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe kuko afise intambamye nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twe mbere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu
bivuze ngo nakagwi k'abantu none barafise ubarongoye barafise komite nakagwi kameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatungo nk'ubu barabarondera ngo baje kubafunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ibyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ibyo yari gushika ko ntabishyire ko bitose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatungo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategerezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene iyi porogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha 11 nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa kamingene yi program ibikogwa vya mwanzu ningana cha kutunga anya ibikogwa vya gihugu
halafu kwa kani kera hawa kenyezi viti inya umu kenyezi akumba kafisubgo wuna hawa kenyezi wakifisubgo
oyu wuna hawa kenyezi wakifisubgo kukovara jamu mumanama wakabona hawa kenyezi kutufatija ambo tukasigura ibiji hugu uriona hawa goba wakigira nabu wakifisubgo wabuke buke utulata tulabagisha manama yuku waji njivura kugira na wabaja havona
wana mkenyezi numa wakifisubgo
na mkenyezi wakifisubgo wakuko urabte ni mwizanye ni mumatora tuhiru kamu hawa kenyezi wala gira gize mumasira hamu tulabiki sogurango bari nduki bari toze nga karulero murabona huyu mukenyezi waha arongo ya umutumba wa kabondo no mukenyezi kandi hitoza bagaba tari bake uyu Zakerine hitoza bagaba batari bake ariko araronka amazi kubujyo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
arose amajwi ngani kigajaki
narose amajwi amajana 93 uwa kabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
nukubuka rero ngaha ibitanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buti bwose mutuko twa twa twose duzanye no mu kibano ari mu bizanye no butose masira hamwe mato mato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene bo buza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'izo kwiteza imbere n'izo kurongora abandi no guserura ibyiyumviro
byabi n'ivyuko mu gihageze mu gufata ingingo canke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo cyarahavuye
kubumbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutambwa mu batatu ngwe mu bibira ko twokora iki cyangwa twosikiriza n'igi nibo batangura kugira ngo muvi ibyumviro byabo hanyuma tukaca tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi burya abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babuze umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ne bagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayoma babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamande ari kuhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
cyabineza abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho gatse
ubisanzwe turabahanura nkuko turi mboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo nico gikorwa kinene y'imbere ubu turiko turakora gisigaye
kugira ngo gikorwa cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matata atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko hoba inyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyine abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo busikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri intama n'igikorwa cy'abakenyezi muri ivyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradizwe kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafite isoko mu gihugu
ari cyo kugwa gakaje
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero ko twosaba ko babinyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
niba gora rene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiye
ego murakoze nawe
ndiwe n'umuryango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hano Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiye
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpabone yo Jacqueline mukuru mutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kitaba kino kiganiro
murakoze namwe
unishimiye niwe wahise gukurikirana Ntorere Kazoza ku ijwi rya Amerika jero minizo manande kiremesheje ntimurane nibwe mubanye no muvyanyu naho buta
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
ni kuri kino kiganiro durangirije ikiganiro cyo kuri uyu mwanya ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mwari kumwe na Aloise Girimana kuri micro Pasire niwe yadufashije kwegeranya ibi biganiro irindi sango n'igihe cy'isaha imwe n'igice zo kumuhingamo masaha y'i Burundi no mu Rwanda mugire ibihe byiza mu mihana yanyu.